iri ni ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Umuntu atakore muri yo perimetre iri muri rezero. Nta kindi kintu na kimwe ashobora kuvuga atari guca bugufi, akitura leta kuko naha leta.
Uyu ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Burundi, Pascal Barandagiye, abwira abanyagihugu baturiye ishyamba kimeza rya Rukoko. Ni mu kanya mu makuru, amakuru kandi ni umunsi w'intwari mu Rwanda, n'isabukuru y'imyaka 75 y'Ijwi rya Amerika. Mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika aho muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere mu gihugu cya Leta cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho Etienne Tshisekedi umunyepolitike wo muri Congo yaraye yitabye Imana mu gihugu cy'Ububiligi, aho yari yagiye kwivuriza. Urupfu rw'uwo munyapolitike rwatangajwe n'umugambwe wiwe Union pour la Démocratie et le Progrès Social yashinze mu mwaka w'1982 mu ntumbero yo guhangana na Mobutu Sese Seko yaramutswa Congo. Muri icyo gihe Tshisekedi yararongoye ibisata bitari bike aho muri Congo, yongera araba n'umushikiranganji wa mbere wa Leta ya Congo. Yarabaye mu mahanga imyaka itari mike imbere y'uko ahinguka mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze, aho yanakurikiranye amanama yo kwiyamiriza Perezida Joseph Kabila. Urupfu rwa Tshisekedi rushitse mu gihe abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze amezi atari make bari mu mpari na Leta ku bijyanye n'ibiringo bibiri Perezida Kabila byarangiye, bakamusaba gutanga imihoho mu masezerano abanyepolitike bo muri Congo baheruka kumvikana ko, bikaba byari bitekanijwe ko Etienne Tshisekedi afata ikibanza cy'imbere mu ntwaro mfata kibanza ijejwe kuzoshinga uburongozi bushasha bwa Congo. Intambara ziri hagati ya Leta ya Sudani n'imigwi y'abagwanyi mu gisagara cya Wau Shiruk zatumye amashyirahamwe y'abagiraneza ahagarika gutanga imfashanyo ku banyagihugu ibihumbi bahunze n'imiryango isanzwe iba muri icyo gisagara. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita abimukira nako rimenyesha ko izo ntambara zadutse mu gihe ryari ko riratunganya intonde z'abakeneye imfashanyo. Iryo shyirahamwe rimenyesha kandi ko byabaye ngombwa ko rikura abakozi baryo muri ako karere. Ishyirahamwe ryita abimukira ryo rivuga ko ryari rimaze kwakira abashika ku 20,000 mu kiringo cy'indwi imwe mu kwezi guheze kwa mbere, ababa 3,000 bakaba batari bwashyirwe ku ntonde z'abimukira. Bivugwa ko izo ntambara zatanguye itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mu bumanuko bw'icyo gisagara cya Wau Shiruk, zikaba zavuye zitandukiriye n'ibindi bisagara biri muri iyo micungararo ahasanzwe haba impunzi zishika ku 33,000. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika riri mu nzira yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ingingo ishobora kubangamira amahoro n'umutekano cyo kimwe n'ubutungane ku mugabane wa Afurika. Abakuru b'ibihugu bitari bike muri iryo shyirahamwe baramaze kwagirizwa ibyaha byo mu ntambara, abandi bariko baronderwa n'iyo sentare baremeje urwandiko rutashyizwe ahabona rwo kuvavanura n'iyo sentare kuri uyu wa kabiri, aho bari mu nama ya Addis Abeba muri Ethiopia. Abategetsi bamye bagiriza sentare mpuzamakungu mpanabyaha ko aribo baronderwa gusa, bavuga ko abashika kuri 39 bose baronderwa n'iyo sentare ari abaturuka ku mugabane wa Afurika. Nta tangazo ryashikirijwe kuri iyo ngingo bivuye ko abakuru b'ibihugu bariko barihutira kujya mu bikorwa byo gusozera inama, yamara bakaba baremeranije ko bagiye gutunganya urugamba rwo kurwanira amahoro arama n'ubutungane ku isi. Tubutse ko mwaka uheze ibihugu bitatu bya Afurika byagaragaje ko bigiye kuvavanura n'iyo sentare, nabyo ni Uburundi, Gambia hamwe na Afurika y'Epfo. Inama nshinga mateka y'Ubwongereza yarayemeje ku bwinshi itegeko rijanye no gutunganya isohoka ry'ico gihugu mu ishyirahamwe ry'umwe bw'ihugu bya Buraya. Ukwemezwa kw'iryo tegeko kwahaye intsinzi Theresa May, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza. Leta arongoye itekanya kuca itangura ibikorwa byo kuva muri iryo shyirahamwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, ico gikorwa kikazomara imyaka itarenga ibiri. Iryo tegeko ryatowe mu gihe abashinga amateka bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bari bitwariye leta imbere y'ubutungane, bivuye ko iryo tegeko ritari ryaciye mu nama nshinga amateka. Mu ndwi iheze, sentare nkuru y'igihugu ikaba yari yemeje iryo tegeko ko ritegerezwa kubanza guca imbere y'inama nshinga amateka. Abavyihweza bakavuga ko iryo tegeko ryatowe n'abashinga amateka kuri uyu wa gatatu ryugururiye umuryango Ubwongereza wo gusohoka mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ataguhindukira. Intambuko yateye impari nyinshi muri sentare, imyerekano n'imibonano hirya no hino yakozwe n'abatari barishigikiye. Leta z'Ubumwe za Amerika yahaye ibikoresho by'intambara ku nshuro ya mbere imigwi y'abagwanyi ba Siriya bari mu ntambara yo kurwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu. Ivyo bigwanisho bigizwe n'imiduga y'intambara nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Amerika. Colonel John Dorian avugira igisirikare cya Amerika yatangaje ko iyo miduga ari izokunguruza abagwanyi ikanabafasha kwikingira ibisasu n'ibindi bigwanisho bikoreshwa na leta ya Kiisilamu. Abategetsi mu gisirikare cya Amerika batangaje ko iyo miduga y'ingwano yari imaze igihe iri mu mugambi wo gutunga wo gutangwa kuva ku ntwaro ya Barack Obama, kwa tari umugambi wahindutse. Abagwanyi bashika ku 2020 nibo basanzwe bari mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu b'abakurdo. Igihugu cya Turukiya kikaba cyagiriza Amerika ko gifasha abiyahuzi kuko itemera abo bagwanyi.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA Radio yacu, naho murahasanga ibiganiro n'amakuru yacu. Radio Ijwi rya Amerika kandi ejo yujuje imyaka 75 imaze ivutse. Mukanya umuyobozi w'Ijwi rya Amerika arabagezaho ubutumwa bujyanye n'iyisabukuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda baraye bijije ku nshuro ya 23 umunsi w'intwari. Mu nkuru agiye kutugezaho, umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi aratubwira ko mu midugudu inyuranye mu mujyi wa Kigali yagezemo yabonye ko abantu bitabiriye uyu munsi mukuru bari bake.
Uyu munsi wafashwe nk'ikiruhuko kuri bamwe batuye mu mujyi wa Kigali mu midugudu, aho ibirori byari byateganijwe kubera wasangaga byitabiriwe n'abaturage batageze kuri kimwe cya kane cy'abatuye mu mudugudu. Muri bake bitabiriye bari biganjemo urubyiruko rwageragezaga kubaza byinshi badasobanukiwe ku mateka y'u Rwanda, ndetse banaboneraho kubaza ibindi bibazo bumvaga ko byabonerwa igisubizo.
Tukambara imifuka none uko twavuze ikinyarwanda, icyo kinyarwanda cyacu tuzakimena kuki tariki ya mbere z'ukwa kabiri bwo twizihiza umunsi w'intwari. Nibwo intwari zose zamenyekanye, kuko tuzi ko intwari nyinshi zagiye ziba mu bihe bitandukanye.
Mu mudugudu hatoranwa abantu b'inararibonye, cyane cyane hagendewe ku myaka yabo ndetse n'uburyo bajijutse. Nibo bahaga ibiganiro bitabiriye uyu munsi w'intwari mu midugudu. Aba nibo bafataga n'iya mbere mu gusubiza ibibazo benshi mu bakiri bato bibaza ku munsi w'intwari.
Ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri abantu baba bari mu mudendezi, baba bejeje bafite ibintu bameze neza bashobora kwicara noneho bagatekereza ibyo bazakora, bariho binezereza no bakaganira bakabiganiraho. Icyo gituma bafashe iyo tariki yo kugira ngo abantu bongere basubize amaso inyuma, barebe ibyakozwe, barebe ibisigaye gukorwa, barebe ukuntu babikora bakurikije izi ndangagaciro tubona mu butwari bw'Abanyarwanda. Nicyo gituma batoye iyo tariki rwose. Ni tariki y'umudendezo, abantu barejeje bameze neza bagomba kwicara ngo noneho barebe ukuntu batera imbere.
Umunsi w'intwari wizijwe kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri waraye ubanjirijwe n'igitaramo cyabereye kuri Stade Amahoro Remera, igitaramo cyitabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Anastase Murekezi yasabye urubyiruko rwari rwinshi rwitabiriye igitaramo kwigira ku ntwari z'u Rwanda.
Igihugu intwari z'u Rwanda kwitabye imana aho ziri zivuga ziti twitangiye ukuri igihugu cy'u Rwanda cyabaye koko igihugu twashakaga ndashishikariza rero abanyarwanda cyane cyane urubyiruko uhora iteka barangwa n'ibikorwa biganisha mu nzira y'ubutwari nimufata urugero rwiza ku ntwari z'inyange urubyiruko rw'inyange wabaye intwari zidasubira inyuma intwari ziyemeje kwerekana koko ubutwari ari uguhitamo ibikubereye ibibereye igihugu cyacu ibereye abanyarwanda intwari z'inyange zitabye imana ariko hari n'izikiriho turi kumwe hano muri iki gitaramo turabashima cyane ntimuzatatira igihango mwagiranye n'abanyarwanda
umunsi w'intwari wabanjirijwe no gushyira indabo ku gicumbi kirimbi ry'intwari cyubatse i Remera perezida wa repubulika niwe wafashe iya mbere ashyira indabo ahashyinguye izo ntwari usibye umuhango wo gushyira indabo ahashyinguye intwari z'igihugu nta yindi mihango yaharanzwe izo ntwari z'igihugu zibutswe ni jenerali majoro Fede Gisa Rwigema n'umusirikare utazwi bose bari mu cyiciro cy'imanzi umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa rwa Gasana Michel Uwiringiye Imana Agata Niyitegeka Felicite n'abanyeshuri b'Inyange banze kwitandukanya ubwo haterwaga ubwo baterwaga n'abacengezi mu mwaka w'1997 bashyizwe mu cyiciro cy'Imena urwego rushinzwe ibirebana n'intwari z'igihugu rutangaza ko hari abandi banyarwanda 35 batangiye gukorerwaho ubushakashatsi bashobora kuziyongera mu mubare w'intwari mu gihe cya vuba Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Mu Burundi abanyagihugu bagize imiryango 500 iba mu kigwati cyakagaragara muri zone Buringa ya komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bagiye kwimurirwa handi vuba ejo kuwa gatatu mu nama yabereye muri iyi zone ya Buringa umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yasobanuye ko bari abanyagihugu bavogereye ishyamba kimeza rya Rukoko Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru irambuye
aherekejwe n'abashikiranganje babiri ba leta y'u Burundi w'umutekano Alegio Mbunyoni n'uwo kwivuna abansi Emmanuel Ntawumvukiye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yakuriye inkoni ku gishitsi abaserukira abanyagihugu baba mu kigwati cyakagaragara kiri hafi y'ishamba cimeza rya Rukoko ko bategerezwa kuhimuka vuba Pasikari Barandagiye yashikirije muri iyo nama yabereye mu nyubakwa za Rise Buringa ku gicapo c'ishamba cimeza rya Rukoko cerekana ko abo banyagihugu bavogereye ico kibazo banza gikingiwe
uretse yuko bujejwa amashamba aje kubitomora neza arafite ni karata icafye ko aho reserve igera umuntu aze ko ari muri yo perimetre iri muri reserve nta kindi kintu na kimwe ashobora kuvuga atari guca bugufi akitura leta kuko na ha leta basabye aba leta kagwa bice mu mategeko ni sawa mugamaze kuba muri reserve ni muri leta cyo ni cambere aho ni uruhande rw'amategeko gusa aho ni uruhande rw'amategeko noneho ujeje uri police yabivuze n'ujeje obepe yabivuze yuko aho hantu hari muri leta ni muri reserve niko amateko avyerekana
abo banyagihugu ariko babananya bavuga ko ico kibanza co mu kagaragara bakivukiyemwo banakivyariramwe imbyaro zitari nke nkuko bamwe muri bo babivuga
twarahabaye turarima niho twavukiye jewe ndahabyariye imbyaro indwi sinari bwigere mbona umuntu aza kuvuga ati mwarenza karimbi cyankwe muri ko murarima muri parake
nkajewe niho navukiye navuze 68 kugeza uno munsi badata badusizaho ntahandi dufise dutera tuja hanini cyo twosaba nuko budusubizaho twari tubaye koko tubabaye imyaka myinshi ntitubona rero amaherezo yacu iyo tuzobona iyo tuzoje
kubijanye nuko ababaye imyaka myinshi ngaho mu kagaragara bavuga ko bahafitiye n'ibipapuro umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ntiyemera izo mpapuro bavuga ko ari izo mu gihumbi 1981
uvuze ngo mu 1981 iteko ngo ryarahabegurira daboro sinzi nuko iryo tegeko ingene ryakozwe namba ryarahindutse ni ukubera ryari iteko ribi ryari rifise ibindi rihonyanga amategeko cyane cyane ubwirizwa shingiro ritubwira ati ni ugutunganya urugero rwumvikana ekilibre hagati y'amategeko y'umwenegihugu n'amategeko ya leta ubwo rugero ruteza kubaho n'amajyari ryashyizweho rikaza rihonyanga ubwigenge bw'abandi benegihugu benshi nta kibuza yuko rihinduka
yunganira mugenzi w'intwaro hagati mu gihugu umushikiranganje ajejwe umutekano nabo nyene yabwiye abanyakagaragara kwico kibanza ari ca leta kandi bategereza kukivamwo byanse bikunze umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni
nimba mwabonye abashikiranganje batatu bahagurutse no munsi kuvuga yuko byari byo mugatumba cyangwa ibyo mukagaragara batarondeye ubongere baronka umwanya wo kubisesangura bamenye ibiri imbere ibiri nyuma yabyo nituze dufata ijambo rero nuko turi imbere ya kamera ngo dutangure kuvuga ijambo rimwe tunyegeje atatu aho ni ibintu biba bigiye kumera nabi tujye ahantu nihashake habe harabaye ahiwawe ku ntwaro ya cyane cyanye ku ntwaro ya mbere cyangwa ya kabiri uno munsi kumvo zo gukingira ibidukikije leta yarahashize muri reserve ya Rukoko ya Rusizi
mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze abanyakagaragara bari birukanywe muri ico kigwati begeranirizwa ku biro vya zone Buringa inyuma y'indwi umwe gusa basubijwe muri ico kigwati inyuma y'inama aba baserukira bagiraniye n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana kuri ico bishube ko yari yabanyingo mfata kibanza mu kurindira kw'ico kibazo gitorerwa umuti umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yemereye abanyakagaragara ko mu minsi iri imbere bazimurirwa handi ikibazo c'umutekano nticasigaye inyuma muri iyo nama abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi bibukije abanyabubanza kubandanya babungabunga amahoro n'umutekano babahamagarira gufashanya n'abajejwe umutekano gutesha abaza kuhungabanya bazananye mu ishamba cimeza rya Rukoko ikindi cavuzwe muri iyo nama yahuje abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi abajeje intwaro mu ntara y'ububanza n'abanyagihugu n'inzara izuri inzara yaturutse kwindagurika ry'ibihe abo bategetsi bahumurije abanyabubanza babwira ko leta y'u Burundi itareza amaboko kuri ico kibazo kugira gitorerwe umuturama mu ntara bubanza iri mu burengero bw'u Burundi Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
dusubire mu Rwanda Philippe Mpayimana n'umunyarwanda waromaze imyaka 14 aba mu Burayi yasubiye mu Rwanda kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora azaba mu kwezi kwa munani gutaha Eric Bagiruwubusa yaraye aganiriye nawe
Bwana Mpayimana utangaza ko aje gushaka kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ari imbere mu kwezi kwa munani uyu mwaka yasesekaye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege mu gicu cyo kuri uyu wa kabiri gishyira ku wa gatatu ari wenyine yahageze ku isaha ya saa 7 n'igice avuye mu Bufaransa n'umugabo muremure w'imibiri yombi yavukiye mu karere ka Nyaruguru mu cyahoze ari komine Nshiri mu majyepfo y'igihugu Mpayimana n'umugabo w'imyaka 46 afite umugore n'abana bane Yize amashuri yisumbuye mu Rwanda, kaminuza yiga mu Rwanda no ku mugabane w'Uburayi mu by'indimi n'ubuvanganzo. Yabwiye ijwi rya Amerika ko amaze imyaka 14 aba mu Bufaransa nk'umunyarwanda usanzwe. Mpayimana yakoze imirimo itandukanye mu itangazamakuru, mu burezi mu Bufaransa n'ibindi. Kugeza ubu Mpayimana avuye imahanga yakoraga mu ruganda mu bijyanye n'indyoshyandyo. Bwana Mpayimana ntabwo nararibonyezweho mu bikorwa bya politiki. Naramuka yemereye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, avuga ko azaba ari ku giti cye nk'umukandida wigenga. Kimwe mu bigize imigabo n'imigambi ye mu gihe azaba yiyamamariza kuri uyu mwanya kwisonga haza guhuza abanyarwanda batatanyijwe n'amateka yaranze igihugu
icyambere nk'uko mbabwira ni uguhuza abanyarwanda bakaba bamwe ibyo kumva ko hari abanyarwanda baba hanze n'ababa mu gihugu ngo bibi nk'aho hari ibihugu bibiri bikavaho rwose ubuhunzi bwavuyeho ariko abantu babaye impunzi ntibaragira intambwe yo kubyivanamo ngo bose bahure muri diaspora ibe imwe abantu bose bahabwa ibyangombwa bagenderanye n'u Rwanda rwose ku buryo ndifuza ko icyo kibazo cyacukumburwa kigashyirwa ku rwego rwa mbere kubera yuko abana bahavukira mu mahanga bamaze kuba benshi ariko bisa naho ibyagiye bikorwa muri za gahunda za ngwino urebe ntizihagije rero ndifuza yuko u Rwanda ruba ari rwo rubasura rukabumvisha ko aho bari bari abanyarwanda kandi mu byo bakora batekereza u Rwanda
hari ibindi bibazo uyu ushaka kuba kandida perezida avuga ko nabyo bimuraje ishinga birimo iby'ubwisanzure demokarasi n'imitegekere iboneye buri wese
ibibazo binyuranye harimo ibya demokarasi harimo ibyo gushaka akazi k'abanyarwanda harimo ibyo guharanira ku buyobozi cyane cyane bwo mu nzego z'ibanze bwaharirwa abaturage bakaribo batora bayobora bagitifu hari n'ibindi byinshi ariko byose bishingiye mu kunonosora gahunda zigezweho nshingiye kuzo mbona zishobora gukendera niba tudahinduranije ubuyobozi
ni nk'izihe zishobora gukendera
ufite abayobozi benshi mu nzego zose ariko duhereye ku nzego z'ibanze byonyine hagiye habaho ibyo guharanira imihigo ariko mu gihe imihigo itagezweho vuba umuyobozi agakurwaho bya hato na hato birya bishobora gutesha umutwe abaturage ntibabone yuko abayobozi babo bafite icyizere bitandukanye n'igihe abaturage bazaba bitoreye abayobozi mu nzego z'ibanze.
Ijwi rya Amerika ishatse kumenya aho yabageze ashaka ibyangombwa bimuganisha kuri kandidatire. Bwana Mpayimana yashimangiye ko yabitangiye ubwo yatangazaga ko aziyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu mera za 2016.
Iyo nzira yaratangiye kuva nabyamamaza nibwo inzira yatangiye, hanyuma ibindi nzakurikiza ibyo komisiyo ishinzwe amatora yashyizeho. Bavuga ko nyine hari gahunda yo kwakira amakandidatire, nibyo nzakurikira. Nzagendera ku itegeko ry'u Rwanda, burya ni nacyo dukwiye kwitoza, kubanza kwemera itegeko ririho kugira ngo dukore ibyo tugomba gukora.
Uyu mugabo aje mu ruhando rwa politiki mu gihe mu mwaka wa 2015 abanyarwanda batoye kamaramaka yo kuvugurura itegeko nshinga ku mpuzandengo ya 98% bakomorera perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuzongera kwiyamamariza gutegeka. Umva icyo avuga kuri iyi ngingo.
Kuvuga yuko miliyoni enye zahaye uburenganzira umuyobozi kuyobora, nge nemeza yuko babikoze mu rwego rwo gushima ibimaze kugerwaho kugeza ubu. Ariko mu minsi iri imbere hari izindi ngamba nyinshi nshyashya zigomba gufatwa. Muri izo ngamba rero harimo guhindura ibintu bimwe na bimwe, cyane cyane gukaza umurego mu bintu byo gufata ibyemezo wamaje kuvugana n'abantu benshi mutavuga rumwe. Abantu rero bumva bose ko batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, ni ngombwa ko bahabwa ikazi.
Bwana Mpayimana bayuwaka nutangaje ko aziyamamariza gutegeka u Rwanda ni nyuma ya Perezida Kagame uza kwiturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi rimaze imyaka 23 ku butegetsi. Bwana Frank Habineza nawe ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ridakomeye muri politiki, na Padiri Thomas Nahimana umukuru w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda ribarizwa hanze, umaze gukumirirwa ubugira kabiri kure y'inkiko z'u Rwanda impamvu zitangwa zishingiye ku byangombwa by'inzira ataruzuza. Kugeza ubu abasesenguzi bemeza ko nta mukandida ukomeye uraboneka wo kuzahatana bya nyabyo na Bwana Kagame umaze imyaka 17 ku butegetsi. Mpayimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko igihe yaramuka atsinzwe amatora azakomeza imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'Ubufaransa. Hagati aho kugeza ubu andi mashyaka akorera imbere mu gihugu yakomeje kuryumaho ku matora y'umukuru w'igihugu, mu gihe ukwezi kwa gatandatu ari cyo gihe ntarengwa cyo kuzatanga kandidature. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Philippe Mpayimana turaza kandi kuganira nawe ku buryo burambuye mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi guhera saa 10. Ntimutangwe rero. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, kalendari zanyu z'umwaka w'ibihumbi 2017 zarabonetse. Buri munywanyi wese w'Ijwi rya Amerika azaboniye. Abo dufite adrese zanyu, kalendari zizabageraho muri uku kwezi kwa kabiri. Abandi namwe nimwohereze adrese zanyu z'iposita. Mwabinyuza kuri WhatsApp yacu, kuri Facebook cyangwa se kuri email radio yacu @gmail.com. Harabatangiye kohereza adresse zabo z'iposita. Tumaze kuzibona, kalendari zanyu tuzazibohereza vuba rwose. Turabashimiye. Imikino ya kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Afurika cy'umupira w'amaguru yaraye itangiye. Iki gikombe kana 2017 irabera muri Gabon. Edi Rwema araduhaye amakuru yacyo.
Ikipe y'igihugu ya Misiri yarayibonye tike yo kuzakina umukino wa nyuma w'igikombe cya Afrika ku cyumweru tariki ya 5 z'uku kwezi kwa kabiri. Iyo tike iyibonye nyuma yo gutsinda ya Burkina Faso binyuze kuri penalty, nyuma yuko umukino urangiye amakipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe. Iyo mikino yarayibereye kuri Stade de l'Amitié iri mu murwa mukuru wa Gabon, i Libreville. Misiri niyo yabanje gufungura amarembo ku munota wa 63 ku gitego cyatsinzwe na Rutahizamu Mohamed Salah. Ku munota wa 73 ikipe ya Burkina Faso yaje kunganya ku gitego cyatsinzwe na Aristide Bache. Nuko byaje gukomeza kugeza ku munota wa 90 amakipe akinganya, indi minota 30 nayo ntacyo yahinduye byaviriyemo kwitabaza za penaliti, maze Misiri itsinda 4-3. Twabibutsa ko muri kimwe cya kane ikipe ya Misiri yakuyemo iya Maroc iyitsinze igitego kimwe ku busa, mu gihe Burkina Faso yo yageze muri kimwe cya kabiri nyuma yo gutsinda Tunisia ibitego bibiri byose ku busa. Ikipe izahura na Misiri ku mukino wa nyuma iramenyekana kuri uyu mugoroba nyuma y'umukino utoroshye na gato uza guhuza ikipe ya Ghana na Cameroon kuri Stade ya Franceville muri Gabon. Kuri uyu wa gatatu kandi habaye imikino yo muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza, aho ni ku mugabane w'u Burayi. Hari hateganyijwe imikino itatu y'umunsi wa 23. Ikipe ya Manchester City yihanangirije West Ham United itsinda ibitego bine byose ku busa. Stoke City yanganyije na Everton igitego kimwe kuri kimwe, naho Manchester United inganya ku kibuga cyayo cya Old Trafford na Hull City. Kugeza ubu muri shampiyona yo mu Bwongereza, Chelsea niyo ikomeje kuza ku isonga, ikurikiwe na Tottenham Hotspur na Arsenal binganya amanota 47. Ku mwanya wa kane hari Liverpool ifite amanota 46 ikurikiwe na Manchester City, naho Manchester United ikabayo iri ku mwanya wa gatandatu n'amanota 42.
Radio Ijwi rya Amerika yaraye yujuje imyaka 75 imaze ivutse. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett yabageneye ubutumwa bujyanye n'isabukuru. Mureke dutega amatwi ubwo butumwa bwasemuwe kandi bunashyirwa mu majwi na Oriane Itangishaka na Edirwema bafatanije.
This is Voice of America's 75th.
Iyi ni isabukuru y'imyaka 75 y'Ijwi rya Amerika. Tumaze igihe kinini dushikiriza amakuru mu karere kanyu, harimo no mu bihe bigoye akarere kagiye karacamwo. Twiyemeje gutangaza amakuru adahengamye ashingiye ku kuri. Dushira imbere guha urubuga impande zose kandi tukaguma ku mugambi wo gukorera ku bimenyetso bifatika n'amakuru y'imvaho ataruhande na rumwe duhengamiye ko. Ntituzohemuka kuri iyo shingano yo gutangaza amakuru nyayo kandi adahengamye ku isi yose. Rero tukaba tubatumye kwifatanya natwe kuri iyi myaka 75 irangiye. Ijwi rya Amerika ryatanguye rishikiriza amakuru ku iradiyo gusa. Yamara, uko uburyo bwo gutororokanya no gutangaza amakuru bwagiye burahinduka, hakaza televiziyo, imbuga ngurukanabumenyi n'amatelefone, niko natwe twagiye turahindura uburyo dushikiriza ibiganiro kugira ngo amakuru ashikire igitegiri kinini cy'abantu benshi gishoboka kandi ku buryo bwihuse. Mu karere k'ibiyaga binini rero, tuzobandanya guteza imbere imigambi yacu yo gushikiriza amakuru ku buryo bworohera abadukurikira.
Is the way that we will deliver the news.
Chuti zacu, ubu none Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika izi imbere y'ibindi bihugu mu gufasha gukura ibisasu byahambwe mu kuzimu mu ntambara ziba mu isi yose. Kuva mu mwaka w'1993, Amerika imaze gutanga amafaranga arenga miliyaridi 2.6 z'amadolari yo gusambura ibisasu byahambwe mu kuzimu hamwe n'ibindi birwanisho bibangamiye umutekano w'abanyagihugu. Amerika itangaza ko ikora ivyo mu ntumbero yo gufasha ibice biba bivuye mu ntambara no kubifasha gusubira kwiyubaka. Kimwe mu bice Amerika ivuga ko yakoze bigashimwa ni mu myonga yahitwa Burma muri Zimbabwe. Burma ni igice kiri ku rubibe na Mozambique, ahurunganywe n'urunganywe rwagiye rukurikirana rw'abarimyi bahoze barima itabi hamwe n'ivyamwa. Ariko bivanye n'uko cari igice cyorohera abarwanyi mu myaka y'igihumbi 1970 mu gihe cy'intambara yo kubohoza Zimbabwe, ibisasu biharurwa mu bihumbi byarahambwe mu kuzimu kugira abatege abarwanyi bajabu ku rubibe bava muri Mozambique. Mu gihe iyo ntambara yarangira mu mwaka w'1980, Zimbabwe cyavugwamo ibisasu bihambwe mu kuzimu bitagira uko bingana. Ibyo bisasu biri mu bitera intambamyi mu iterambere ry'abanyagihugu, bituma amahegitari ibihumbi n'ibihumbi yorimwamwo atarimwa bigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu. Kuva mu mwaka w'1980, abanyezimbabwe barenga 1,500 barishwe. Ibitunga biharugwa mu bihumbi 120 navyo birafa bihitanywe n'ivyo bisasu byatezwe mu kuzimu. Rimwe mu mashirahamwe ariko arasambura ivyo bisasu muri Zimbabwe ni ishirahamwe ryo muri Norvege, Norwegian People's Aid, rifashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bw'amafaranga. Utwo twigoro two gufasha Zimbabwe twaragize icyo dufasha mu guhindura ubuzima n'imibereho y'abanyagihugu bahaba. Abarimyi barasubiye kurima, barubaka amazu, ibitungwa birongera kororwa. Mu myaka ine iheze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yatanze imiliyoni zirenga 7.6 z'amadolari ku mashyirahamwe akura ibirwanisho mu kuzimu muri Zimbabwe, imiliyoni 3 gusa zikaba zatanzwe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imesha kuri kishira uburyo bw'amafaranga mu mugambi wo gufasha gusambura ibisasu byatezwe mu kuzimu, kuko ngo gukora ivyo iriko ikingira abanyagihugu ariko kandi ibiriko iharanira amahoro arama.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ibigano byacu birakomeza. Mukomeze mugubwe neza kandi mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kanirinde.
You've been listening to news and information in Kirundi.